Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Samwe ni gicezo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Amakuru yo muri iki gitondo aribanda hanini ku mpinduka zaraye zibaye mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Petero Nkurunziza yahinduye abayobozi bakuru b'inzego z'umutekano n'iperereza. General Adolphe Nshimirimana wayoboraga urwego rw'iperereza yashizwe mu biro by'umukuru w'igihugu, asimburwa kuri uwo mwanya na General Godfroy Niyombare. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni uri Bujumbura.
Ku itegeko inomero ijana agakwego majana 278 ryo kwa 28 munyonyo umwaka w'2014, General Alain Guillaume Bunyoni yahinduriwe amabanga yo kuba umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, ajejwe ibibazo by'igisivile, aca asubirirwa n'umusivile azwi ku izina rya Anatole Manirakiza hakurikijwe itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana agakwego majana 267 ryo kwa 28 kwezi kwa 11 umwaka w'2014. Hisunzwe itegeko ryijana agakwego majana 272 ryo kwa 28 ukwezi kwa 11 umwaka w'2014 ry'umukuru w'igihugu Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yakuwe mu mabanga yo kurongora urwego rw'iperereza, aca ashigwa mu biro by'umukuru w'igihugu hagiye gukora nk'umwe mu bajejwe ibikogwa. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agiye gusubirirwa na General Godfroy Niyombare yahora aserukira Burundi mu gihugu cya Kenya. Iryo hindugwa ryakorewe n'abandi batari bake. Mugihe rero General Alain Guillaume Bunyoni na Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bari basanzwe ari abantu benshi bafata nk'ibihangange haba mu gihugu canke mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, abatari bake baribaza niba umukuru w'igihugu yashatse ko hobaho ihinduka giza mu ntumbero yo gutegura amatora y'imirije neza, abandi nabo bakibaza ikinyegeje inyuma y'imyaka 9 yari heze Lieutenant General Adolphe Nshimirimana arongoye urwego rw'iperereza. Hari ivya vyinshi na cane cane ivya ndengera butungane societe civile y'u Burundi yamwagiriza ankavuga nk'ubwicanyi bwakorewe Ernest Manirumva yari cegera c'urongoye ishirahamwe gishinze kugwanya isesagugwa ry'amatungo ya leta no kugibiturire Olicome. Aho Adolphe Nshimirimana vyavuzwe ko igipolisi c'abanyamerika FBI camusavye gutanga ibi mu vyiwe kugira barabe ko yo bataco yagira muri ubwo bwicanyi aranka. Mwishirahamwe Fokode nimwe mu mashirahamwe yishinze guharanira ubutungane mu rupfu rwa Manirumva banezerejwe n'iryo hindugwa naho batazikira inyuma. Maitre Janvier Bigirimana n'umunyababanga mukuru mwishirahamwe Fokode.
Waja arinjyo mu nyoni na sansane ya Adolphe Nshimirimana mwanga bari bagize mu kino gihugu twabyakiye neza kumva yuko abo bantu arabategetsi mu gisika na gipolisi byavugwa yuko kuba baragira uruhara mu mabi ya Ernest Manirumva yagandaguwe,
none ko basubiriwe n'abasirikare n'ubundi ubwo hari kizohinduka.
Amabi arasumbana abasirikare bose ntawe tavuga ngo ni babi, ariko tuzaza yuko mu gihe hariho abajenero bavugwa ko ibintu bibi cyane no munsi bakaba babongojwe mu mabanga ahambaye barimwo, twibaza tuti n'intambwe ariko amakenga yo ntabura ko kugeza ubu ntitwamenya neza icyatumye umukuru w'igihugu afata iyo ngingo yo kubahindura ayo mabanga. Mugabo hamwe intumbero yo kubakura yoba yabakwiye kubera ibyo bavugwa ko nubwo ata sena yari abacira imanza, twibaza ko ahobyo bari byiza cyane.
None iryo hindugwa nta ngaruka mbi rishobora kugira mu gihe muri iki gihe amatora yegereje. Maitre Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Fokode yaciye amakarorero ku bihangange vyigeze kubaho mu Burundi nka Hussein Rajabu yahora arongoye umugambi CNDD-FDD mu myaka y'2005 na 2006 na President Bagaza yatwaye Burundi mu myaka y'1976 gushika mu 1986. Abo bose rero ngo barahinduwe, eka ngo nta muntu n'umwe yananiranye. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
turamushimiye mugenzi wacu dushikirije makuru avugwa ihije no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu arico kira kiza kugeza saa 12. Ikiganiro kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu
mu gitegurirwa mu kongera mu kagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro byijwi rya Amerika. Amacuniro yo mu kinyegero arashobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Ikigo Ozave citaho gukingira ibifungurwa n'ibikorwa by'abaganga bibitungwa cyo mu Buswisi cemeza ko ibice 46% kwijana by'abanyagihugu bo mu micungararo yayo bageramigwa n'ingwara nk'izuguhema nabi be n'izugucibwamwo zituruka ku micafu. Byongeye isuku rike ryaho ibitungwa bibagigwa ryandukiza imigera itandukanye inyama, iyo nayo ishobora konona ubwonko bw'abantu bazifunguye nk'uko OMS ishyirahamwe rya ONU ijeje amagara y'abantu ku isi ribivuga. Muri rusangi igitigiri gito c'amabagiro akwije ibyangombwa n'imvo yuko ibice 50% z'inyama ziribwa n'imiryango ku isi yose zitaba zasuzumwe n'abaganga kubwa FAO ishyirahamwe rya ONU ryitaho iterambere ry'ibifungurwa muri Afrika nzima cyane cyane mu karere k'ubugaragwa bwa Sahara. Amatoni imiliyoni 5 y'inyama zidasuzumwe nizo zifungurwa n'imiryango uko umwaka utashe. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko zidandarizwa ku masoko ku mugaragaro zitabanje gupimwa n'abaganga nk'uko iryo shami rya ONU ribandanya ribivuga. Muri rusangi igitigiri kinini c'abafungura inyama gituma abaganga barengegwa mu gikorwa cyo kugenzura uburere bw'amabagiro yo mu kinyegero bwa uguhunga makori no kurondera inyungu z'umurengera n'inyifato ituma bamwe mu badandaza bagurisha inyama zabazwe mu kinyegero. Ishyirahamwe FAO gitaho ibifungurwa ku isi risaba mareta gukurikirana uruja n'uruza rw'inyama zidandazwa n'abanyagihugu mu kumenyesha intwaro ahari amabagiro atemewe. Mu kiganiro cacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'amacuniro yo mu kinyegero n'ingaruka ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mukwinjira mu kigandiro cacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati nizihe ngaruka z'ukwihereza inyama zitasuzumwe na muganga ngizinyishura muha
naragishaje gusanga n'imbere bindwe
nuko abafunguye ibyo bitungwa byabazwe bidapimwe bashobora kwandura ingwara ziri mu ibyo bitungwa.
Icyo gitungwa cyabazwe kigwaye cyangwa kikaba cipfishije kesi inyama z'ibitigu twamaze kumva ko ari zo zafite ingorane yo kugwara.
Kwaye nk'inzoka ronke inzoka zo mu nda nyama ni ngo zate niya zibi izo ngwara rero ni ngombwa zice zigufata ko
hari haho tumaze kumva heshi hoho usanga bamwe bamwe no gupfa baciye bapfa.
Nk'iyo gitungwa kigwaye gitunu nawe kirashobora kugufata
bonda gashakura nk'usho ugwara ntuze nk'amibe imwifurutira ku mubiri
urashobora kuba uzi yuko utahanya inyama uzishyiye umuryango mu nyuma abana arafashwe ngo kandi ariko usanga umuryango utishoboye
bivanye n'ukuntu kiba kigwaye ugasanga bagihereje abantu inyangwara ibiri mu gitungwa igaca ifata ujya umuntu bakiriye.
Menyesheko igitungwa gishitse mwibagiro gitegerezwa kubanza gusuzumwa ko kidafise ingwara yotera ingaruka ku magara yabo gifungura ukwambara amagan ugukaraba iminwe n'isabuni no gusukura by'umwihariko ibikoresho byo kubaga ni ngombwa twasanze ko ukutagira ububiko bukanyisha inyama zabazwe nka frigo cyangwa imiduga yagenewe kuzunguruza bititura akanovera kazo ukudacungera ko inyama zidandazwa zisuzumwe ni nyifato ikunze kwibonekeza kubashinzwe igikorwa cyo kubikurikirana rimwe na rimwe bikubita gashi ari uko imyidogo y'abanyagihugu yabaye myinshi nkuko banco.net ikinyamakuru gikorera muri Cote d'Ivoire cyabitohoje kugira ngo twumve neza ibijyanye n'amacuniro yo mu kinyegero n'ingaruka ku magara y'abantu tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Bujumbura Diane ijambo ni gwawe
Urakoze ala ive kumijambo. Aba yanga yanga babagiri ngurube kumahema mukibanza cyuzuye mu byatsi mu karere ka Zone Maramvya batera isuku rike ry'inyama. Byongeye bifashisha amazi bavomye mu mugazo mu kuzironga. Inkuru dukura muri ako karere ka Komine Mutimbuzi zitumenyesha ko ikinogo amayezi atabgamwo giherereye muri ibyo byatsi nyene. Ruwindu w'Imana umuyanga yanga w'ingurube amenyesha ko icyo kibanza agikoreyemwo igihe kirekire kandi ko atangaruka ku magara biratera impene ku ruhande rwazo bazibagira mu kibanza kidateguwe neza nkuko twavyiboneye abayangayanga bazibaga babanje kuzibamba ku biti bashinze byongeye bazirongesha amazi make yo mu ndobo amayezi bakayahamba aho nyene nkuko Celestin Ndikumana umwe mu bayangayanga b'impene ahora bigenza Ibura ryibagiro ritunganijwe neza niyo nyenda muvano yo kwikinga agashamba twumvirize Gabriel Muyangayanga byashikiye
nk'ikibanza gikuru ntacu baratwereka barongoye ngaha dushakuza turabagira turabara hano twa turifashisha tukaba turabagahama tukazishikana ngaha abaganga bakaza kuzipima
tumenyeshe ko mu gupima inyama z'ibitungwa abaganga batarinda gushika iyo bibagirwa Ingaruka nuko nyinshi mu nyama zihora ziribwa batazisuzumwe ku bwa dereva hatunga imana icegera cy'umukuru w'ishyira hamwe afape gishinze isuku amagara meza no gukingira ibidukikije muri komine Mutimbuzi akatari gake abayangayanga baripimira inyama ubwabo iyo umuganga w'ibitungwa atabaye hafi inkuru tuhakura zitumenyesha ko bisunga ibihimba bikuru bikuru nk'amahaha umutima ururimi n'igitigu bamenyereye kubona abaganga ba leta basuzuma ku bwa Emmanuel barazikiriza umuyangayanga naho biruko abaganga b'ibitungwa twaganiriye bemeza ko atari uwari we wese yorangura ico gikorwa kuko gisaba ubuhinga umururuma wo kudandaza kare no gushaka kunyegeza ubugwayi bw'ibitungwa niyo mvo yuko bamwe bazidandaza zidapimwe nkuko abaganga b'ibitungwa babibona Ariko rero no guteba kw'abaganga gushika ku kivi gutuma bamwe mu bayangayanga batandaza batiriwe barabarindira twumvirize ruwindu w'Imana
urumva bivana nishaka rya muganga nk'uwo munsi tuzicamufuratirie mu gende imisi yose twahora twamubonye none wowe umva wowe cawemera kwicwa n'inzara je mvugisha kuri nk'uko bibabire
inkuru dukura muri Zone Maramvya zitumenyesha ko ibitungwa bitari bike bibagirwa mu mararo aho banyeneyo batama barekuriye abaganga kwinjira Abaganga b'ibitungwa twaganiriye basigura ko ibice 85% kwijana z'inyama zishoka mu masoko y'igisagara cha Bujumbura ziba zidapimye. Byongeye bemeza ko muri ico gihe ingwara zihambaye nk'imbiribindwi zishobora guhitana ubuzima bw'abanyagihugu mu mwanya muto. Igitunu na tenia na zonyene zikunze kwandukira abantu biciye mu bitungwa. Byongeye amakore atera ibihimba by'irondoka by'abagabo kuvyimba no gukorora imbanyi ku bakenyezi ku bwa muganga Pacifique Havyarimana ajeje kugenzura imfungurwa zihinguwe mu bikoko ugupima inyama nico cyo kwama cyashizwe imbere ku bwa Federico Cishahayo umuganga w'ibitungwa
naho bari sukuri meze gute igitungwa kidapimwe namakosa mabi cyane gose kuko ingwara yego nivyo hari isuku hakaba ni ingwara naho bari isuku ico gituma kigwaye iryo suku ni gituma izo ngwara zihera
ugusuzumisha indwara maso ntacho bifasha mu kuzitora abaganga bahanura abaguzi kwitwararika ko inyama ziriko ikidodo cha muganga w'ibitungwa canke ko umuyangayanga baguriye afise urwandiko rutangwa n'abazipimye Naho babagira ibitungwa vyabo mu gifuri abayangayanga baratanga matagisi ya meri kubw'ibyo basaba gushigikirwa mu gikorwa cyo kwiyubakira amacuniro bariko bararangura muri kino gihe kubwa Emmanuel barazikiriza umwe mu bagize uwo mugambi muri komine Ruziba ugushigikirwa byofasha mu gutuza abagikorera mu kinywabi twumvirize dereva Tegekimana jegera cy'umukuru w'ishyira hamwe afape gishinze isuku amagara meza no gukingira ibidukikije muri komine Mutimbuzi abisaba
burondira kibanza kimwe na kimwe kuburyo umuganga ashobora kuzarabasanga kugira ngo ubona mukafatiwe mu kinywabi agahanwa n'amategeko
naho amahaha igitigu umutima hamwe n'ururimi bikunze kurangwamwo ingwara ugukomera kwavyo ntigusigura ko igitungwa cyose kibatangwara gifise.
Ingingo zo guhagarika no kudugiriza amande ababagira ibitungwa mu kinyegero mu gihugu cha Cameroon zatumye ibice 30 kwijana z'amacuniro atazwi yugagwa burundu nkuko ishirahamwe FAO ryavyemeje mu mwaka uheze. Ugushinga uturere tw'amabagiro tuzwi vyorohereza banye n'ibitungwa mu kubibaga bibanje gusuzumwa vyongeye bifunyiriza urugendo abanyagihugu bazigura nkuko vyagenze mu gihugu cha Chad. Ukongereza amasekeza yugusuzuma inyama ziri ku masoko vyofasha abantu gufungura izitonona amagara yabo. Icyo baye ciza nukungura ubumenyi kwabegwa n'amagara y'ibitungwa ku kamaro ko kubisuzuma nkuko Ozave rihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'amacuniro yo mu kinyegero n'ingaruka ku magara y'abantu. Tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'umugenduzi w'ifungurwa ziturutse ku bitungwa mu ntara ya Bujumbura muganga w'ibitungwa Pacifique Habyarimana aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Pacifique Habyarimana ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Inyama zidasuzumwe n'abaganga ziraboneka hano mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho.
Urabona kuvaho amacuniro ya Bujumbura bashiriye mu minwe y'abikorero twabo haciye haba amashira hamwe aja gukurondira aho abagira ahantu rero usanga hatakwije amategeko hanyuma gacu usanga rero batinye amakori bagatinya uber bagatinya amataxi bagatinya yuko umuveterineri abyipimye hari ibyo yo havasanga bimeze n'abakabita tondo kakarisha mu gaturuturu gasanga nabo babaze kugira ngo batanguranwe ku isoko
ibyo n'abaganga ntacho bakora kugira ngo batizibire.
Dusanzwe dufise nabake cyane gose ngira ngo ku masoko hafi shika 13 yo ngaha mu gisagara harimo abadandaza inyama ngira ngo twa dufise abaveterineri batatu bonye numva ko icyo gikorwa kitoroshe nkezo rero uvuze uti baje kubasanga iyo ziri ntiwuhamenya kandi twebwe dukorera muri aha mu gisagara hagati hari aya iyo ba bazibagira ni mu yandi makomine hari aba veterineri ariko aba veterineri basanga ntibazipime.
Nize mpanuro mwotanga ku banyagihugu kugira ngo bashikire inyama zitabazanira ingaruka mbi ku magara yabo
kugira ngo twiyanikirize ibyo bintu bigabanuke nuko twobabwira yuko bonyine botangura kuba igihisho babonye nka ibazwe bakabona nta mu veterineri yaje kuyipima nkaho bari bategerezwa guca babibwira abajejwe intwaro hanyuma abajejwe intwaro nabo bagaheza bakashikira aba veterineri cyangwa bo nyine barashobora no kuba barakorana na police ya protection civile bakaheza bakaraba nyine uwo muntu bamushikiriza ubutegetsi bakamufatira ibihano hanyuma ikindi kindi nacyo ndasavye yuko abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano igipolisi cha protection civile bogerageza kudufasha nko kumabariyeri babonye inyama bona ko izi nyama ziteye amakinga cyangwa imbere bakazihagarika.
Pacifique Habyarimana turabashimye.
Murakoze namwe.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije miramate gato mukumviriza karirimbo k'ubugwi amabano katwibutsa ko amagara aramazi aseseka nibayore
yemwe nshuti zanje nkunda na kindi nifuza ku mutima kari kwa amagara yororanirwa
amagara make akesha majoro doba dori kesheje muganga
yemwe nshuti zanje nkunda na kindi nifuza ku mutima kari kwa amagara yororanirwa
umene tumutwe
nibwire muganga
ufise umusonga
nibwire muganga
ubonetse aho hose
nibwire muganga yemwe nshuti zanje nkunda kumutima taru kwa magara yorora nivwa.
Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cici rya America gwaruka bimurambigwe kume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza n'ukuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace bazanda kwishura.
Bazanda kwishura
nizihe ngwara ziterwa no gufungura inyama zitapimwe n'abaganga?
Ni za nyama usanga babagiye mu bibanza bitabereye bitagize isuku, aho sashobora kuba hari bwa bukoko buto buto butabona n'amaso y'abantu bwitembereza bushobora kuja mu izo nyama, hama wa muntu agiye kuzifungura atazigiriye isuku mu kuziteka canke ngo aziteke bikwiriye, usanga nawe nyene handuriye ingwara ari nko gucibwamo ingwara z'inzoka cyane cyane ziterwa n'inzoka bita tenia. Mbaza ndakwishura.
Mbega macuniro akwije byangombwa amera gute?
Ubwa mbere n'amacuniro abayubakiwe neza ahantu hategezwe kuba hari amazi meza aza aciye mu mabombo. Abo bantu babaga ibyo bitungwa bambaye impuzu zabigenewe zigume ziri isuku. Mbaza ndakwishura.
Mbega ngiye kugura inyama n'umenya gute ko yapimwe?
Hari abaganga babikenewe usanga bakorera muri aya macuniro kugira barabe izo nyama zitandukanye yuko zimeze neza. Kugira by'ukuri mumenye ko inyama iba yapimwe, hari inyama zimwe musanga bashize ku ikidodo. Mbaza ndakwishura.
Hamwe umuntu yomenya yuko yamaze kwihereza inyama zitapimwe na muganga, ni iyihe miti yocafata kugira ntiyandure izo ngwara?
Hari abantu yikeka ko yariye ikintu kitameze neza canke akavuga ati numva ntameze neza akarengera ku miti. Nimureke imibiri yigwanire kuko burya imirire afise ububasha bwo kugwanya ingwara zitandukanye. Vyanse naho hari abaganga babigenewe aho bijejwe yuko basuzuma umuntu bakibaza yuko ingwara afise itewe ibyo afunguye.
Rugamba rwa make nkayanje
gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nkabaye bagi inyama mbisi ari inkuru kizimbi bizana
ziragira inkuru kizi na cane cane iyo izo nyama mbisi ziba zaguzwe muri magendu bishitse zikaba zitasuzumwe n'umuganga, aho ushobora gusanga zonona amagara y'uwo azifunguye. Mbaza ndakwishura.
Mbega bijya bitungwa bigaburirwaho bitungiwe inyama zabyo zoba zitera ingwara?
Inka zikunda gukura izo ngwara zitandukanye kuko zigenda kurisha ugasanga ziranyoye n'amazi usanga adasukuriwe huzuyemo inzoka zitandukanye. Nico gituma bijya bitungwa usanga bagaburira kandi bitagenda kurisha usanga inyama zawo ziba zimeze neza kurusha. Mbaza ndakwishura.
Mbega iyo inyama zidasuzumwe na muganga bazitetse umwanya munini zigasha canke bakazoca zigasha neza, inzoka ziri muri izo nyama ntizica zipfa?
Nawe uca yizera yuko za nzoka mu mwanya izo nyama zitaba zasuzumwe ziza gupfa? Kuko hari inzoka zikomeye cyane zikomerera n'umuriro ushobora gusanga ataco zibaye. Mbaza ndakwishura.
Nta miti twoha ibitungwa kuburyo n'abaganga batosuzuma inyama zabyo zitodotera ingwara?
Hari abaganga hanini umuntu yoshimikira kwitwararika ku gusuma inyama ubuzi yuko abaganga bazisuzume, no kuvuga zaciye ku macuniro azwi zasuzumwe n'abaganga bo ku macuniro hamazemerewe kuja mu bibanza byo kudandazwa.
Rugamba rwa make nkayanje.
Ikiganiro nikira cici rya America. N'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ntibishoboka yuko abayangayanga bozisuzume n'abaganga b'ibitungo batorinda kuzisuzuma?
Umuntu wese afise akadi ajejwe. Abaganga rero baba bo mu macuniro baraza aho baronderera izo nzoka canke ibindi vyose basuzuma kugira barabe yuko inyama ari inyama nziza yo kugurishwa. Mbaza ndakwishura.
Mbega ibitungwa bito bito nk'imbata n'inkoko bidatwagwa ku macuniro ntibishobora kuba bifise imigera yo kwanduza abantu.
Ego cyane. Mu myaka iheze mwarumvise yuko mu bihugu biteye imbere inkoko zatewe n'ingwara bayita akamangu k'inkoko. Kandi uzifunguye nawe nyene yacagwara iyo ngwara. Ariko hano muri Afrika ntaho gushika ubu umuntu aravyumvira ariko no kuguma twicungera.
Mbaza ndakwishura.
Nibe bitungwa bikunze kuba bifite imigera y'indwara ishobora gusinzikaza amagara y'abantu.
Hari inka, hari ingurube, hari himene n'ifi kuko ifi barazorora nazo nyene bakazishora kugira abantu bazigure.
Mbaza ndakwishura.
Hamwe amacuniro yoba ari kure yacu baganga ntibabe hafi nta kundi kuntu twogira kugira ngo inyama z'ibitungwa twihereza ntizibangamira amagara yacu.
Kwiyumvira ngo ibindi bintu hatari abaganga hatari iki ushobora gusanga umuntu yibaza ngo ariko arakora amategeko ashobora gutuma abanyagihugu bandurira indwara ishobora kubahitana. Rero nibaza ko ibyo twobivamo tukitwararika ko ibintu byose tubigira mu bibanza byabigenewe.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahari ugwaruka. N'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza karirimbo k'umugwi amabano katwibutsa ko amagara aramazi aseseka ntibayore.
Yemwe nshuti zanje nkunda na kindi nifuza ku mutima kari kwa magara yorora n'ingwara.
Magara make akesha majoro byoba byorikesha je muganga.
Turi jambo abanywanyi bacu. Umunywanyi atashatse kwivuga izina yatwandikiye abaza ati umuntu yoshobora kwirinda gute kuvyara umwana afise ubunyamwema. Muganga Anita Munyana duhere inyishu umunywanyi wacu.
Nukubanza ukaraba mu muryango hari umunyamwema ari uwo mugabo wawe ari mushiki canke musaza w'umugabo canke nyina wiwe canke sogokuru wiwe abantu bafitaniye amaraso kuvuga mu muryango wa hafi ushika yaba mu muryango hariho nyamwema hariho ibice 50% yuko havuka nyamwema. Nta buhinga burimo canke nta miti bo guha ngo bagukingire ngo ntubyare nyamwema yaba mu muryango hariho nyamwema.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye kwizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti amazi masabano ntamari mfiro
bikubwiye iki
bisigura yuko tutoya maduteza mashi ibivuye handi
bikubwiye iki
dufate nguri kuri gahari bwo wiga wize ati buje umuntu twicaranye arazomfasha muri utu na turi haribwo bica bituma uwo wizeye tagufashije
bikubwiye iki
mu buzima abaho bwose atokwa mayizera yuko bishobora gushika akuba kugwiwe atokwizera ifashanyo ku bandi nko ku bandi bantu
arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri iki kiganiro kira. Shimire Diane Ndonse na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya amajwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 944 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika. Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ico kiganiro kira. Saa 12 zigira zigere mu masegonda make cyane. Muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha. Muryohegwe kandi mugire weekend nziza.
mwabonye imana ikingura dususuruke
nitwa Ragimana Siviseri bi hano mu kareka ugisira mu Rwanda mu murenge wa Juru nkaba nshaka gusuhuza inshuti zanjye zirimo ugirinda bure Jean Bosco te mu kareka Muhanga abi yakerebenwa te mu kareka Ngoma eto narizwe twiganye mu cyo gikuru bya Rukara gihe ariko ngo ansuhuza nabari mu dukora nabo bose mu rugo gukurira ubundi bw'amashuri rwa Groupe Scolaire Murara mu murenge wa Nyamata bivagiye ndetse n'abakuru banjye n'ababyeyi banjye muri rusange murakoze nkaba mbatura indirimbo iyo ari yo yose mwabona y'Imana mwayibanura nta kibazo
Amerika turasusuruka
ndi mureka dufite marerose barizwa muri Huye muri campus y'Ubutare ndifuza gususurukana n'umubyeyi wanje uri Gatsibo umuryango wa Ntantekere Vedas uri Nyanza umuryango wa Tishimire Karine uri Nyanza korale ndirimbamo Jyana Umucyo wa Cathedral St Paul by'umwihariko abavandimwe banjye bose bari Kigali Umutara Inyanza ni Kampala familia ya ARG yitwa Indangamirwa mbarizwamo na koordinateri wa ALG yitwa Oscar. Ndabatura indirimbo yitwa Zirikana Ibanga niyo mugabo Siremo. Urakoze.
Badi zirikana yuko iyi si yawe
mukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza imama twabashaka kukubyo umutima ninambu maze guterani Zaha biri kuzamba amahora ariho isirashaje twani ntambara z'uburyo bwinshi kunganya gasani tukazitsinda zirikana guziryo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza Mama twabashaka kukubyo umutima intambu maze gutera ni ubutwari ibyo tubona bidukura umutima zirikana cyane ibanga ry'umukunzi arwana intambara ikutuboza ku mutima Kana busi jo banga yumukundi wihanga nubazwe no kumutegereza wimama twabashaka kukubyo umutima intambu maze gutera ni ubutwari bitumara mubinzoka zinkazi bakiyoberanya bigira batagatifu urajushoza mubyo mbwirwa zirikana gusibyo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza imama twabashaka
Iri ni ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke.
Nitwa Rukundo Janje nkabamerereye mu karere ka Gatsibo umurenge wa Muhura. Nkaba nifuza gususurukana n'abavandimwe banje batuye irumuri barimo ababyeyi banje, bashiki banje, n'abaramu banje. Nkaba nasuzurukanaga nanone n'abanyeshuri twigana muri UR Rwanda Teachers College i Rukara aribo Farafine, Jado, Jean Dodier, Jean Baptiste, Johnny Joshua Jaradi akazamo nanone nabarizi bose dukorana muri groupe scolaire ya Gasange abanasuzukanaga nanone n'abanyeshuri twiganye muri college Sainte-Andre promotion 2009 muri literature aribo Marcine Deru abanasuzaga kae nanone abanyeshuri twarembanye bose muri Hope Choir nabo muri Sainte-Andre muri promotion 2009 amwe nabandi bose banzi batuye urumuri wose aba nagira ngo ndirimbo ya Hill Song Power of Our Love bashimishe murakoze
turasusuruka ku ijwi rya Amerika.
Kapitene Mabre y'igikondo mu karere ka Kicukiro. Abanashaka gusuhuza abanyeshuri bose twigana muri SFB. Ongera ngasuhuza mukuru wanje uba muri Canada Toronto, ongera ngasuhuza papa na mama babiri Rwamagana, ngasuhuza n'abandi bose banzi kuri iri zina ryanjye Twisenge Mabre. Abambifuriza n'umwaka mushya muhire. Ndabake indirimbo turacyakundana.
Nemia kuva kera kugeza ubu nabuze uwakuta niduteze kurekana
turacyakundana 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 turacyakundana
muteze amatwi ijwi rya Amerika ikiganiro gususuruke
nitwa Godwin w'Imana bantuye mu nkambi ya Byumba Gihembe abansha ba indirimbo abantu ni hehe yantu zabyumvuhore noneho nkayitura Dudu Afande Andrew uri Colorado nkayitura mubyara wanjye uri Florida nkayitura abanyamakuru bose b'ijwi rya Amerika nkayitura na bashangazi batuye muri Dallas Texas nkatura n'inshuti zanjye zose za hano ndi murakoze
Uwimana nawe urakoze ngaho rero umunsi mwiza
ndamwe
Numvise kwisi muyizenguruka uturangire rwose tugeyo aho hantu hatuwe nabareshya niyabakireba ngabakene niyabanyoni niyabikinyoma barangwa n'ubwiza bwiza gusa uturangire rwose tugeyo Thank you.
n'inyamaswa zumvira abana ayebiti bitoshye akabutura byo akazuba gake nakayaga gake nimundangire rwose ndababajije aho hantu ni hehe bagenzi Aho hantu babuguru rimirumwe ntibavanguramo ko bafite ubumwe ntiyaberuswa nta kimenyane aho hantu ni hehe ndababajije uturangire rwose tugeyo Ahora mahoro hagahuru umwe izuba ryarasaba karyota kimwe aho heza haganja beza gusa aho hantu ni hehe ndababajije muturangire rwose tugeyo Numvise ko mwagenza Amerika numvise kwazi ya muizemurika uburaya ni nkaho Yaha, Australia na umunyarukirayo Afurika ni nzizi byo turabibona ariko se ni hehe ni hehe hazima nimundangire rwose bagenzi Icyo gihugu kera kibaheye ahorure mayigarurire Ahuru kuno nyarwo ruhafi ntebe numvise kwisi muzenguruka muturangire rwose cyo Niba buze rero bamirita niba mutaruzi banyarwanda kazi habaye mu Rwanda se barwanashyaka abatuye uru Rwanda tukumvikana iki gihugu tukakigira ishyari n'amatiku wabireka kurenganya abandi wabireka guteranya abandi wabireka kureba n'ikijisho wabireka Biyorera na byuwahereka Nyanga nirigacika mu gihugu Uru Rwanda tukarugire beni Kuvangura mu kuwabireka Kuvanguru turere wabireka Cya kimenyane uwakireka Kwibonekeza uwabireka
Iki ni kiganiro dususuruke ku ijwi rya Amerika
Nitwa Imana Patrice aba nkomoka mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu mu Rwanda Akarere ka Nyabihu Umurenge wa Kabatwa Mbere na mbere ndasuhuza mukuru wanjye witwa Tuyisenge Elam ndasuhuza ababyeyi banjye bari ku Kabatwa barimo Hitimana Tade na mama Nyirarukundo Eliada aba kandi nsuhuza mushiki wanjye Nyiraneza Eugenie ukora ku bitaro bya Rutongo Majyaruguru aba nsuhuza abanyeshuri bose bigize muri IBT Musanze mu ishuri rya hoteli aba kandi nsuhuza murumuna mukuru wanjye Iradukunda Israel twigisha mu Miyove ndasuhuza kandi mukuru wanjye witwa Nibishaka Emmanuel n'abantu bose b'abadivantiste b'umurenge wa Kabatwa aba kandi nsuhuza abanyeshuri bose twiganye Irambura baharimo Nyirabagabo Jemuve na Sendegeya Jean Pierre ndasuhuza kandi abanyeshuri twiganye ku Kisabo n'abandi biga muri Isaie Busogo bose barimo Icyitekise John ndetse na Nizeyimana Frodoire aba mbatuye indirimbo ya Lady Gaga yitwa Alejandro
I'm
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususurike cy'uyu munsi kirahumuje. Mugire weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Nitwa Ndayisaba Polinaire ni mu karere ka Rulindo murenge wa Sharongi. Ndifuza gutasha abarimu tukorana ku kigo cy'amashuri cya Gitabage n'abanyeshuri twigana muri Kaminuza y'u Rwanda muri koleje y'uburezi mu gashami k'Ikinyarwanda. Tasha cyane ababyeyi banjye, inshuti n'abavandimwe n'abo twiganye muri koleje yitiriwe Mutagatifu Andrea i Nyamirambo, cyane cyane poromosiyo ya 2009. Nkaba nifuza ko indirimbo yabashimisha, indirimbo ya Rugamba.
Oh, mama, ne, ne, ne. This program has come to you from the Voice of America, Washington.